yenererano yo gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Ikaze mwese muteze amatwi Radio Inzamba gateka kawe mu kiganiro cy'ugwaruka cyo kuri uyu wa gatatu itariki 11 kwezi kwa gatatu. Tuganira ku kibazo cy'abanyororo bafungiwe ibya politiki ibero rikuru rya mimba. Ubuhinga bw'ibyuma hari Irambe Anyonzima ubashikiriza ikiganiro ni Francine Kanyange.
Ndafite ijambo.
Amakuru Radio Inzamba yakuye mu ibohero rikuru rya mimba riri mu gisagara cya Bujumbura yemeza ko bamwe mu bafungiwe ibya politike muri iryo bohero batorohewe muri iki gihe. Makuru ya Radio Inzamba yo kuri wa mbere itariki 9 Ntwarane twababwiye ko hari abasindikarizwa ubuzima n'abandi banyororo basanzwe bajejwe igikorwa cyo gucungera umutekano hagati muri iryo bohero. Twumvirize inkuru ya Bonfils Niyongere.
Makuru ava mu mimba ravuga ko abanyororo batari mu mugambi sende DFDD bakubitwa bakamererwa nabi kandi bagakoregwa ikibi kibishe mu nyuma bakaja gupfungirwa mu tubigiti twikosorero. Akaroroka hafi n'uwitwa Natale Ndayongeje umunywanyi w'umugambwe MSD apfungiye mu kabigiti kosorero kitwa Tingitingi haraheze amezi arenga 5 nkuko amasoko ya Radio Inzamba avyemeza. Abo banyororo bitwa ko bajejwe umutekano baravyuka bagategura ama sakwa yabandi banyororo kandi agakogwa mu ijoro abavyura na mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi babajana mu kibanza bita ku muzingi batangura kubatosa umubiri wose bakoresheje amazi akanye mu nyuma bagakubitwa ijoro ryose bukeye bahaja gufungirwa mu tubigiti twikosorero. Abo banyororo ahanini nabahoze ari abasirikare abapolisi na mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bakurikiranwa ahanini ko baragize uruhara mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca 3 ca nkuru nziza abana nabakaba barafashwe inyuma y'ibitero byakozwe ku makambi ya gisirikare n'ahandi. Ayo makuru yemeza ko abanyororo badasiba gushikiriza amabi bakorerwa nabo bita abasekirite cyangwa abajenerali ku buyobozi bw'ibohero ubwo nabwo bukabaraba irari irari ntiyagire ico bukora. Imiryango yamwe muri abanyororo bakabazwa no kubona abarongoye iryo bohero bararetse mu ibohero indani hakuba ku mugwi usa n'uwa gisirikare w'imbonera kure wica ugakiza muri iryo bohero. Kuri ibyo bibazo byose twagerageje guhamagara kuri telefone icegera cy'umuyobozi w'iryo bohero Samuel Kayanda cyo kimwe n'umuyobozi w'iryo bohero Victor Segasago ariko ntitwashoboye kubaronka.
Murumvise uko ibintu byifashe mu ibohero rikuru rya mimba. Kuri wa kabiri twarasubiriye kurondera abarongoye iryo bohero kuri telefone ariko ntitwabaronse. Gwaruka, iryo kubagugwa rya bamwe mu bafungiwe mu mimba murivuga ku iki? N'ingingo izihe zotuma bihagarara? Mu mwanya ikiganiro kibandaniriza ku byumviro byanyu. Charlene numwe mu gwaruka ruri mu Burundi ati ibyo bibera mu ibohero rya mimba n'agatotezo biteye n'umubabaro.
Nukuri kiyo mbona ko aragatotezo atagukafatiye aho umuntu aravuga rumwe na leta afatwa nk'uko kandi akabigirirwa n'abo bafunganwe. Nukuri n'ibintu biteye umubabaro n'agahinda aho umuntu ubu turi muri demokarasi umuntu afise uburenganzira bwo kujya mu mugambwe uwo ari we wose yifuza ariko ashikiriwe intwari iri ku butegetsi. Iyo ntibikunda ko umuntu aba muri demokarasi rero nisha mbona ko abo banyororo n'ukuri bariko barahohoterwa bazira igiti cyabo bazira kuba mu mugambwe wabo. N'ukuri mbona ari ugukorerwa ubushwa budasanzwe. Amajya nk'ugwaruka ikintu bivuga ko n'ukuri mbona ko umugambi uri ku butegetsi wo kwihanura ukajyamo ukajya inama n'ingingo ko nukuri urikura tikiza vene wabo kandi urikura korela akabikabishe vene wabo hama nukuri kugira ngo bihagarare nukuri tuwasafti amakungu ahaguru kire limugi ugusu Burundi kuko kiri mukaga kabi aho abantu basigaye bafashwa bunyamaswa atashibatsira
Mateo na wenyene ari Burundi asaba ko abasindikariza ubuzima abo basangiye byose kubihagarika kuko bari kubahunyanga gateka kazina muntu
umuntu uratitwaza umukazo baratoteza cyane aho tuvuga rumwe bamwe bagapfungirwa ubusa abandi bakangazwa abandi bakicwa ntibitangaje rero kubona nabashikanywe mu busho butandukanye batotezwa nabo bafunganywe muri izo ntwaro zitwaza umukazo ntitwibagire ko mu bisata byose by'igihugu haba hariyo ibikoresho haba hariyo abo bakoresha ndetse ugasanga bariyo ku mugambi baba barabateguriye nico gituma aho mu busho bariko baratoteza bapfunzwe bapfuye mu migambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ndetse benshi ugasanga banapfunzwe barenganijwe bapfunze ku karenganyo ko muri iki gihugu ntawo biteha benshi barapfungwa bakiriwe irementanya ariko rero bari bakwiye kwibuka baba abo barongoye amabohero baba abo bakoresha abo bitwa ngo n'abanyororo ko gufata nabi umupfungwa ari icaha gihanwa ku rwego mpuzamakungu n'icaha gihanwa ku rwego mpuzamakungu n'icaha mbere gifatwa nk'ibyaha by'guhohotera abantu mu gihe cy'intambara rero bari bakwiye kwikebuka bakareka guhohotera abo bantu bapfunze
Alicia ari muri Zambia na wasaba ko vyohagarara kuko aritotezwa ry'abasanzwe bari mu gihano.
Ibyo urumva ko ari ibintu biraba gatuka kazina mu. Nimba bafunze afite amafuta yagirizwa abantu babo cyumwane mugakora ariko atarinze guhohoterwa ubuzima bwiwe. Niko ndabyumva jewe kuko nimba bifite ubuzima nk'ubwo babikora nabo bafite bakwiye kumenya yuko nabo uwo bashyira muri icyo kibanza bakoreshera kubyihanganira
undi asaba ababijejwe guhagarika ikubagurwa ry'abafunzwe ni Isa ari muri Sudani y'Epfo icyo nacyo ngo ni igikorwa cy'abarongoye igihugu
abo bitwa ko bajeje umutekano mu myoro bakaba basinzwe ubuzima bw'abandi banyoro n'ibintu nyine niko eto mu Burundi naho mwabizi abasirikare z'ubuzima ndabo hariho n'abafunzwe banapfungiwe ibyo abasirikare z'ubuzima abandi banyoro abada bariyamije nka yahasa cyangwa nziza batamara byikazira n'umwuka abanka rwose rero ntacyo ntangaza mu nakimu kandi ntangaza abandi kandi sijya mbere bivugwa Ndiye pari abantu bacanga mu mpega kusinzikariza ubuzima banyoro bagenzi babo banyoro basanzwe bari icyo mbona kugira bihagarare abangarije n'abategetsi abategetsi niyo bashyira kubihagarika asigaye aho bitaganza bitabonye biragoye nyine ngo nayo ubundi haragoye kubwakinguwe we ngo ukore iki cyane Iyo mu Burundi usanga umuntu yari gukora n'akazi k'uyundi muntu kuvuga ngo byabeje umu shefu w'ibohero kimwe na wa bigeze kubikora ngaba nawe usanga ararengewe hari gucanyere bamatsezeho kanyene ntahe mbihara bishobora yaruhuye na gusesha muri janhere ntahe mbihara bishobora gukora ngo arahagarike mukabonye nkenge pore usanga kugira ngo bihagarare abategetsi uwo bihagarika nasigayeho byacagoye cungaye wacu
tuje muri Uganda Jean Marie ari mu ikambi y'impunzi ya Nakival asaba leta kurekura abafunzwe atacyo bagirizwa hanyuma n'abasanzwe bafunzwe bafite icyo bagirizwa bakubahirizwa
ibintu bibera muri prison centrale ya Mpimba jengomba kubivuga mfatiye kuvyo niboneye mu minsi nagiye kwatemberera abanyororo nubwo bitaba byoroshye mu 2018 uri mezi atatu narahatembera mu mezi 9 kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kw'icumi narahatembereye ndaganira n'abanyororo batandukanye bamwe barambwira imigambwe baba bafashwe barimo za MSD hariho za yaramizero y'abarundi ariyo CNR yubuye n'iyindi migambwe itandukanye bambwiye nka za Frodebo a cette periode rero barambwira ingene bafashwe bamwe bamwe ko kuva bashitse mu mpimba batarigira babona umuntu n'umwe abagiriza bishaye yuko nyene bakavuga ko mbere hariho n'abahohotera nkabajejwe ama security mu mpimba bakabahohotera nyene bishunze imigambwe baje bavamwo cyangwa ibyo bagirizwa bagahohoterwa kanimwa na tumwe tumwe mutwo barekurirwa n'amategeko ikintu nashaka gusaba nk'ubwaruka bw'u Burundi saba cyane cyane leta bagende bihweze neza abarundi cyane cyane ugwaruka ruri mu mpimba cyangwa abarundi bose bari mu mpimba babugwaruka cyangwa abakuze barabe neza yuko byokunda kw'igihugu gitera imbere mu gihe abo giteje imbere bari mu mpimba birababaje guhungira umuntu gusa azira ibyiyumviro byiwe cyangwa azira kuba mu mugambwe kanaka n'ibintu biteye isoni mu Burundi bw'uno munsi nagomba kubasaba abategetsi bari uno munsi bibaze neza ko mu myaka yose bamaze bitwa ko bari kubaraharanira ubwigenge bw'abarundi atari byo bariko barakora ahubwo bobo ba nabo nyine baje bakora ibyo bagiritse abandi ntabwo urundi rwo gushobora gutera imbere mu gihe bikimeze gutyo oye aho abarundi baherezwa mu mpimba nibyo harimo abakoze amafuti barategerezwa gufungwa ariko harimo nabandi barenganywa abo bantu barenganywa rero impimba z'amazu yiteka abantu bubakiwe ariko yaramazu yategezwa kwinjizwa mu muntu yagira amafuti ariko mukuno gufata ubaruka cyangwa abarundi muri rusangi bagahindira mu mpimba ngo no badahuze byiyumviro bibaza ngo niko kariko gutorera umuti ibibazo bazishyuza turadumva tugacika ibuto ngwino mana ngwino mana duhoje ayo marira yemwe ayo marira yemwe ayo marira
Tuandaniza ikigariro ndafisi jambo kuri Daxi ari mu Rwanda wewe asaba abagwanira gatera ka muntu gusemerera kugira abo bakubagurwa baronke agahengwe
karo sindikarizwa ubuzima mwubwa buryo ni benshi cyane kandi bataba bafite ikibazo nuko nyine bagihitiramubwira kandi bigahagarara kuko ugwaruka nawe urabizi ko ari bo Burundi bwe isiguro noriho nuko ari agatotezo n'agatotezo ntabwo babikora ngo nuko hari nk'icyo baba bikunze gusa nuko baba ariko barenganya umuntu ntibaba yakoze baba barimo baramubaza nta na rimwe baba ariko baramubaza gusize kurenganya umuntu gusa kugira ngo bihagarare nuko nyine abarundi bagira ubutungane kuko mu gihe tuyobowe nabi tubisubuye ubutumbi ibyo ntabwo byahagarara.
Asmani ari muri Malawi ati ibyo byose biba kubera ubutungane butariko burakora ibyo bujejwe
sanze ndacyahura kuko demokarasi igaragara ko mu Burundi ikihafi cyane ziri hafi gutumba umuntu udasaba ibyiyumviro ahandi ha demokarasi baricara ntibabakwiye gusubira kubireba baricarana bakungana bose baharanira ibitandukanye ariko idasidura ku gihugu niba ko demokarasi yari hariho nabo bari bafite ishyamba ngo bakunze ibyiyumviro bakunze imigambi bakorere hano bafashe Burundi agene bagusungane ubukinnyi bayagoya demokarasi baratera imbere ndabibona ariko ibyo babibona ni bakwawe n'agatotezo n'agatotezo kuva gufata neza ko iyo abantu bakora ubutungane bari kubutungane bagakora icyo bugeje.
Kim ari mu ikambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania arerekana ko ivyo ari imwe mu ngaruka y'ukudakora neza ku butungane bw'u Burundi.
Kuri ibyo bintu biri kwiriza cyane kandi birambabaza. Hanyuma ikindi nabonamo ni uko ingendo y'ubutegetsi bushyitse mu munsi mu Burundi ubutegetsi ikintu cyose ntikigira politike, ntikigira umunyororo ntikigira politike, umunyororo ni kimwe n'umunyeshuri
Tuwerehereje kuri Uber hari muri Kenya ati abo babikora bo kwikebuka bakamenya ko atanyungu iri mu gutoteza bene wabo.
Ibibabaje kandi bibabitewe n'agahinda n'uko umuntu w'abana mufunze banamugiza n'ubusa kandi ugaca usanga barahindukiye banamukuye mugasha baramukubise. Nibaza ko ari ibintu ibyo by'umutima mubi nyine kuko kiretse gukurayo bakagukubita urabona hariho n'abapfa. Ibyo kandi turabyumva. Nibaza nibaza ko ari bwa bwirirwa na bimwe bigira umuntu kibamuhane kugira ibintu bigira bihagarare. Njye mbona ko abantu bose bari bakwiye kugira umutima runi bagira umutima runi bakabona ko umuntu ari umuntu kandi umuntu ari mwene wanyu ariko ugiriye nabi mugenzi wawe ejo nawe bikaba bishobora kugushikira. Imyifatire yabo baba barongoye amahohero nibaza ko bari bakwiye kugarukira agasima k'ubuntu ntibakoreshwe kuko bashobora kuronka n'agahembo bakaronka n'agashimwe kenshi ntibabuke ko umuntu wagenzi agapfa nawe izi muntu yakoresha umutima Imana yamuhaye akagira ugira nabi mugenzi we kubusa ariko icyo cyose ko ari n'icyaha mu bisanzwe kiriya muntu wese yigishijwe aziko ari icyaha nawe yahindukira yikubise agashima wose ngoka ko ibyo abaha ejo hazaba hari uwundi kinibaza atabizi ko yacabihagarika kuko nta kintu cyobera ngaho atakizi nibaza ko naho bishika bakamuca ruso byinshi nibaza ko abantu
mugasho barapakira nk'abapangishije kunyabaranda no kumandaho ni movesha ninde yica ninde yiba ninde arenganya numva barira shena babara maburu kongiza
iganiro ndabizi jambo cyo kuri uwa gatatu kwikubagurwa rya bamwe mu bafungiwe bya politiki mu ibohero rikuru rya Mimba tugisodererere ngaha ugaruka rwaneguye ahanini ibyo bikoregwa abasanzwe bari mu gihano bigakorwa n'abandi banyororo wanasabye ko ubutungane n'abashinzwe kurongora igihugu bakora kugira ngo ibyo ntibibandanye kuko ari uguhonyanga agateka kazi na muntu n'amasezerano mpuzamakungu u Burundi bwateye ko igikumu ku bijyanye n'uburenganzira bw'abafunzwe. Murakoze mwese mwaduteze amatwi. Ndabibutse ko ikiganiro mwariko mugishyikirizwa na Francine Kanyange na Ukurindi Sango.
Cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.